Ijambere yatorewe kuba president inama nkenguza amateka na nshinga amateka kwa 2026 ukwezi k'umunani 2025 umwaka wa 2010 nkundi zasubiye gutorwa nyuma yuko batavuganywe n'ubutegetsi bisokoreye mu matora bavuga ko yibwe imyaka itanu nyuma yaho mu 2015 nkundi zasubiye kwitoreza ikindi kiringo gishasha bamwe banywanyi w'umugambi we SNDD batavuganywe n'ubutegetsi hamwe n'amashyirahamwe yigenga bariyamije ico kiringo bavuga ko gihonyanga amasezerano ya Arusha n'ibyigwa nshingiro niyamamaza yakurikiye yavuye burizwamo cyo kimwe n'ihirwa ry'ubutegetsi ryabaye mu kwezi kwa gatanu umwaka nyene mu nyuma harabaye abantu batari bake bahunga igihugu mu turere twayase n'ibiyaga binini ubu impunzi ziharurwa mu 340 birenga nk'uko igisata cyawo ni kigerwa impunzi ASR kibyemeza oni nayo yavuze ko myaka itanu ishize mu Burundi hishwe abantu bagera ku 200,000 mu mwaka w'2017 Burundi bwabaye igihugu cya mbere ku isi cyisokoye mu masezerano ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI imaze gutanguza amasohoza ku bwicanyi bwaba bwarabaye muri icyo gihugu kuva mu mwaka w'2015 Nkundi zayo kuri imyaka 56 kuwa 18 ukwezi kuwa 12 uyu mwaka yari yavukiye ibuye muri komine Mwumba intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi yakurikiye abandi bahutu bari bagize umugwi w'inyeshyamba witwa FDD washinzwe nyuma y'icwa rya perezida Melchior Ndadaye nawe nyene yari umuhutu mu mwaka w'1993 hari mu mwaka w'1995 acitse ku icumu ry'ubwicanyi bwariko bukorerwa abanyeshuri b'abahutu kuri kaminuza y'u Burundi umwaka wakurikiyeho yaciriwe urubanza rwo gupfa kubera ibisasu byari byatezwe ku mugwa mukuru w'icyo gihe Bujumbura bihitana abantu batari bake mu 2011 Nkurunziza yahavuye aja ku isonga ry'inyeshyamba za FDD natatumye amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha mu mwaka w'2000 inyuma y'imyaka ibiri yahavuye asinyiranira na perezida Pierre Buyoya ayo guhagarika intambara izi ariko ntibyabujije ko intambara zikomeza gusutama rukandikana hagati y'umuhari wiwe w'inyeshyamba n'igisirikare cyari kiganjemo abatutsi mu mwaka w'2003 Nkurunziza yasinyaniye amasezerano yo kugabura ibiti bya politiki na perezida Domitien Ndayizeye aramusoma banga arimwo ministre d'etat hamwe n'uw'intwari bereye kuva agiye ku butegetsi Nkurunziza yifata kongera akabonwa n'abakunzi biwe nk'imboneza mu gukunda igihugu mbere inama nshinga amateka yari iherutse kumwemeza nk'imboneza mu bijanye no gukunda igihugu akaba yamaze kugira n'umunsi azitirirwa mu gihe umugambwe SNDD wamugize imboneza y'amaho kuva rero ku butegetsi naho amateka yiwe acanishamo abarundi hari icyo bahurizako Nkurunziza yari umukuru w'igihugu wa mbere yagendeye abanyagihugu mu mitumba kugeza haja mu bakenenya kuja akinjira mu mazu yabo bakanasangira utwo kurya ikindi azwi ko atawundi umuperezida yakoze ni uko yakunda gukoresha ibikorane byategurwa n'umuryango wiwe hamwe n'umugambo uri ku butegetsi ingingo y'ijana 201 y'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ivuga ko umukuru w'igihugu iyo yitabye imana uwaramutswe igihugu acaho umukuru w'inama nshingamateka atabishoboye bigakora icegera cy'umukuru w'igihugu agakorera hamwe n'inama nshingiranganji abatwaye imfata k'ibanza ntibemera wewe gushinga leta nshasha twese ubutwenza cyane hamwe no gukina umupira w'amaguru Nkurunziza yanakunda kandi kuririmba hamwe no gutamba indirimbo ndoramana imana iremesha abasigaye n'abarundi eroje uri ka neza ijuru rya Amerika.